on the beat.
Mwikeme niwe gusa numva umutima ukatusa kibasumba nana kimwe cyumva ni ruhande yawe antuka sayo busa sukurira busema mutsarutswa ni wewe wanje uri masi yateke somambike my baby you're so romantic wala urabasumba bose ni wewe hakuna mwingine masi yateke somambike my baby you're so romantic wala urabasumba bose ni wewe hakuna mwingine
mutima wanje ni wewe mbura nagwara mutima wanje ni wewe mbura nagoba mutima wanje ni wewe mbura nagwara mutima wanje ni wewe mbura nagoba
that's it I better show them that's it I better show them
Mutima, ni wewe gusa mbona mubanda machana Mumwijima, no kumutaga hose sinkekeranya Nangana, sije gusa n'abandi bo bibona Mutarutwa, twenga barabe Urimasi yateke somambike My baby, you're so romantic Wala urabasumba bose Ni wewe kuna mwingine Masi yateke somambike My baby, you're so romantic Wala urabasumba bose Ni wewe kuna mwingine
Mutima wanje Ni wewe mbura nagwara Mutima wanje Ni wewe mbura nagoba
That's it, my baby, show them.